VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Numunsi ni tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ni kuwa gatatu tugiye kuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu neza na neza ikibazo cerekeye ukuguma umuntu yibagira utuntu twinshi umwanya wose mbega nibisanzwe canke ni ingwara iyo bibaye intambanye mu buzima bwawe bwa misi yose kuguma wibagira ni kimenyetso c'ingwara nivyo tugiye kuganira ni mu kanya gato mu kiganiro muri Isanga
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 i Kigali. Uno munsi ni kwa gatatu tuganira ku bibazo by'amagara y'abantu. Mbega kwibagira cyane biva kuki? Nibisanzwe canke ni ingwara? Ikibazo cyo kwa umuntu yibagira ibintu cyane bikamubera intambanye mu buzima bw'iyo bwa misi yose bitegwa n'iki? Hari icyo umuntu yokora mu kwirinda icyo kibazo? Umuntu yobigwanya ate? Nivyo tugiye kuganira muri Isanga muri aka kanya. Twatumiye Pierre Claver Njejimana umuhinga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu no kuvuga ingwara zibangamira ubwonko bw'umuntu akorera ku bitaro Saint-Pécat mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Tubibutse nimero mushaka guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro tukabahamagara WhatsApp yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Mushinga na henjeje Imana ndabarambukije ndabahikaze mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi.
Amahoro neza Ariane.
Murahamura kome.
Ego turashima turakomeye kabisa.
Ikibazo cyo kwibagira utuntu umwanya wose nibisanzwe canke ni kimenyetso cy'ingwara ikomeye.
Yego. Murakoze cyane. Mu bisanzwe ikibazo cyo kwibagira cyane gose cyashobora kuba ingwara. Ariko novuga nti hari itandukaniro ryo kwibagira cyane no kwibagira buke buke. Mu Kirundi bakunda kuvuga ngo umuntu arafise ingwara y'ugwiba. Ingwara y'ugwiba ni ukuvuga ngo umuntu aribagira ibintu byose ugasanga nta kintu na kimwe acibuka mu bintu yahora akora mu buzima bwe bwa misi yose. Hari benshi bayibagira no kujya ku kazi, abandi ugasanga mu ishuri ntibagishobora kwibuka ikintu na kimwe bize. Muri icyo gihe rero ugwiba rwamaze kuba ingwara. Ariko mu buzima bwa misi yose umuntu uwo ari we wese arashobora kwibagira kubera ibintu atabishyize ko nuvuga umwitwarariko muniniya cyane. Ugasanga ntacyo bimubwiye akibagira icyo ni ikintu bishobora kudushikira nkeshikira umuntu uwo ari we wese. Muri icyo gihe ntabwo aba ari ingwara. Iza kuba ingwara igihe umuntu yibagira ibintu byose z'ingirakamaro y'ubuzima bwiwe. Ugasanga mbere no gutunganya imibereho yiwe yo y'ubuzima bwa misi yose ugasanga ntakibishoboye kuko aba byose yavyibagiye. Urumva muri icyo gihe rero ubwibara bwamaze kuba indwara ku rwego rwo hejuru.
None bimwe nk'ibimenyetso umuntu yobona yuko atari ugwiba ari indwara nyayo, bimwe muri ivyo bimenyetso nk'uko bivuze byo bari nk'ibihe umuntu yotangura kugira amakenga.
Urumva ndeka ngende mu misano ngira ntanguriye vo kugwaruka uba nk'abana bakibatoyi ari nk'umwana usanga iyo urazi yuko mu isanzwe umwana atangura kwiga guhoha kuvuga mama papa icyo gihe abariko aragerageza ku gutuma ayo majambo ajya mu bwonko bwiwe hanyuma akazozara yibuka ariyo azotuma ashobora kuvuga kumenya kuvuga neza. Muri icyo gihe araho usanga uwo mwana rero yavutse novuga mu bwonko bwiwe hariho agace kamwe k'inkaburabwenge katameze neza. Icyo gihe uwo mwana ntazoshobora kwibuka kuko uza kwibuka ibintu wabonye ahantu cyane wumvise niho bishobora kugaruka. Muga muri icyo gihe muri ako gace k'ubwonko katameze neza urumva uwo mwana aba agwaye. Hanyuma rero tumfashe nk'abantu tuvuga nk'abanyeshure bahora biga nko mu mashure matomato cyangwa yisumbuye ugasanga kubera indwara yagiraga bukebuke kwibagira kubera ibintu bafashe usanga nk'ibyigwa bahora bumva bigenda bigabanuka ugasanga ubwenge bwabo butera bupfunguka. Ukuntu umuntu yahora yitwararika kwibuka mu gitondo igikorwa cyo gukora mu kuvyuka mu koga mu kwambara impuzu zimesuye ugasanga ibyo ntaje kibuka ugasanga mbere no kwishure bamwe baca baheba. Urumva icyo gihe aba yatangwe kugwara tuza kubigaruka ko kubera biba byavuye ku bintu byinshi ashobora kuba yagize nk'isanganya ugasanga mu mutwe ubwonko burakomeretse ibyo bita lesion cerebrale cyangwa ugasanga arafashe vya bindi novuga ibiyayuramutwe bavyumva cyangwa ugasanga urana nko mu bihugu bihitiyemwo by'intambara harabo ibyo bita muzeye stress post traumatique nayo nyene ituma umuntu yibagira ibintu byose bamwe rero bagasaba batangura kwerekana izindi ndwara mbere zimwe zo mu mutwe zeruye novuga zakabonga nyine keruye urumva ni ibintu byinshi cyane singe no bibaho ndabitondekera bishoboka
turaza kugerageza kubicagagura ariko nk'uko uvuze ku bijyanye n'ugwaruka bakoresha ubiyayurabwenge inzoga nk'ibiyeri byo bari biri mu rwego rw'ibiyayurabwenge ko nibisanzwe kubona abana nk'umwana w'imyaka 12 13 16 ariko aranywa ibiyeri nyuma y'imyaka 10 ibiyeri byo bari ingaruka zo kubona atiga neza cyangwa ibiyeri nibisanzwe si nk'ibiyayurabwenge nk'ibyo bita amadroga.
Ego mu bisanzwe novuga yuko ibiyeri novuga nti ugwaruka mu bisanzwe ugwateza kuri ibiyeri mu bisanzwe ibiyeri mu bisanzwe ubinyoye ku rwego rwo hejuru bikaba byinshi novuga mu maraso birashobora gutuma ubwenge butera buyama naya ngwara yo kwibagira igacitangura kugufata aba nk'abanyeshuri barabizi rwose nk'umunyeshuri wasanga ari nk'uwa mbere mu ishuri ataratangwa kunywa inzoga nyinshi usanga iyo zamaze gushyika ku rwego rwo hejuru mu maraso yiwe bya bintu byo kwibuka ibyigwa nta kibazo biba gifise. Ni ukuvuga yuko mu bisanzwe ibiyeri naho tubikunda kugwaruka mu isanzwe byari byiza mbere si ndo kugwaruka gusa n'abantu bakuze mu isanzwe tuba dukwiye kwipimira tukigerera kuko iyo tugize novuga urwego rwo hejuru rwo gusoma kugwagwa cyangwa ibyo yoga nyine novuga bitemewe n'amategeko n'ibyemewe n'amategeko nabyo bibashobora kuzana ingaruka mbi ku bwonko bw'umuntu bigatuma atangwa kwibagira buke buke ngira tuzobibona hariho nk'abantu nk'indwara bita Alzheimer yafashe abantu benshi abantu bakunda gufatwa cyane benshi usanga ari abantu bahoze banywa inzoga nyinshi cyane urumva icyumba gihambaye rwose yego
turavuze ugwaruka reka tuvuge gato abakuze nabo nyine uravuze Alzheimer ku bantu bakuze kumbure abahumure bageze mu myaka 60 irenga ku bantu basanzwe tuvuge nk'umuntu atanyoye inzoga mu buzima bwiwe nibihe bintu bishobora gutuma nawe nyene ukwibagira kuza kandi atanyoye inzoga nk'umuntu w'imyaka hagati ya 25 kuri 40 bimwe mu bintu byotuma agira ingwara yo kwibagira n'inkibike.
Ego ingira mu ntango tugitangura nababwiye yuko ariho kwibagira kuvuye kumpanuka umuntu yahuye nazo nk'isanganya ugasanga umuntu ya ariko aragenda agira isana yagiye imodoka cyangwa y'ikinga aho umutwe ubwonko bwe bukamera nk'ubukomereka icyo gihe iyo ngwara ashobora kumufata cyangwa naho arashobora kuba urabona nk'ibintu bikunda gushyika nko mu ngo ugasanga nk'umugore yarakubiswe aramererwa nabi novuga traumatisme singe ntibivuga mu kirundi arakubitwa arahahamuka ego arahahamuka kubera ubuzima bubi abayemo hamwe n'umufasha wiwe ugasanga ya ngwara yo kwibagira nayo nyine iciye iziramo hanyuma rero hariho n'abandi usanga nyine nk'abagiye bagwaye nk'indwara zinoze z'intandara bazibumva intandara mu bisanzwe kubera ajya amanzuzeye navuga kujya kuza arikubita hasi
bituma
nayo nyine atangura kwibagira kubera ubwonko bwiwe ntiba bukimeze neza ntiba bucyubatse neza kuko bwari bwubatse ataratangura kugira ibyo bibazo naho kurumva ni ibintu byinshi rero bishobora gutuma n'umuntu akuze iyo ngwara yo kwibagira ishobora kumufata mugabo aho n'abandi rero usanga bagiye barafatwa na ya ndwara ya schizophrenie navuga ibisazi byeruye kubera icyo mu kirundi si nk'ino bivuga hari ibyo bita dissociation ugasanga umuntu
kudakunda kujya mu bantu kudakunda kujya mu bantu ikomeza
usanga ubwonko bwiwe mu bisanzwe butagitunganijwe nk'uko bwari butunganye kera kubera indwara yiwe mu mutwe asanganywe muri icyo gihe kwibagira nibwo buzima bw'iwe ntasubira kwibuka n'ikintu na kimwe nicyo gituma usanga benshi badatahura n'aho bari batamenya nuko bari mu bitaro batamenya n'uko bagwaye ugasanga n'umuntu atakintu na kimwe cyo ku isi akimenya cyiza cyangwa ikibi urumva novuga nti icyo biva ko kwibagira urumva ni byinshi cyane
ni byinshi cyane nk'uko bivuze turaza kugerageza kubaza ibindi bibazo kugira dufashe abatwumva gutegera kino kibazo kumbure no kukigwanya reka tujye ku murongo iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biriya dijwi rya Amerika nabo nyine babaza ibibazo duhere kuri Jean Ndayizeye Jean uranyumva
yego ndakumva Oriana ndakuramukije
amahoro neza
ndaramukije n'umutumire nagerageje gukurikirana ikiganiro cyo gusobanura ku bijyanye n'icyo kibazo cyo kwibagira ariko ndafise ikibazo ku mutumire ubwo ku bibazo byinshi nari mfise yamaze kubinyishura ko nabyumvise ariko ndafise ikindi kibazo ubwo ukwibagira rimwe na rimwe ntibishobora kupfa ku muntu niho batasinzira neza ntakwize umwanya w'amasaha ategekanijwe kugira ngo asinzire ubwonko buruhuke neza hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri nashaka kubaza kuko ntibishobora no kuva ku bintu by'ishavu umuntu agashavura noneho ubwonko bugashuha akageraho umuntu ashobora kwibagira byoroshye nibyo bibazo bibiri nari mfise nagomba abinyishure koko byaba bifitanye isano ku bijyanye n'icyo kibazo cyo kwibagira
urakoze Jean Ndayizeye reka twakire na Samuel uratwumva
ndabumva
amahoro Samuel duga ku ijambo
mbega mbe n'amahoro ndabaramukije nka ndamuzara mutumire iyo nari mfise akabazo ngomba kumubaza uko namukurikiranye wa mutumire n'ibintu yagerageje gusigura n'ibyo birumvikana rero nagomba ndamusabe antandukanirize umuntu amaze gufatwa n'iyo ndwara yo kwibagira hamwe n'uwo twita umukehabwenge mbega abo bari kabiri n'ibihe bintu by'ibifungurwa umuntu yofata kugira ngo yirinde iyo ndwara cyangwa se ikindi kintu umuntu yokora kuko kubiyayura mutwe byo n'ukuri none n'ibihe bindi by'ibiribwa ibiterwa umuntu yofata kugira ngo yirinde iyo ndwara urakoze
Samuel umushinga ntahengeje imana duga ku ijambo duhereye kuri Jean yabajije ibyerekeye gusinzira neza cyangwa kugira ishavu niba bifise ingaruka ku kwibuka no kwibagira
yego cyane ingarutse kuri uyo mu yabagiye ikibazo cya mbere ni Samuel
ni Jean
Uruma tugiye ku kibazo cya Jean bisanzwe agashavu kesi cyari kibazo cya kabiri. Ikibazo cya mbere yabagije ikintu cyerekeye mu isanzwe kuruhuka mu isanzwe nabyo nyine novuga ko bikenewe cyane mu buzima bw'umuntu, kuko iyo utaruhutse mu isanzwe ubwonko ntiburuhuka neza. Urumva rero urazi ko mu isanzwe umuntu ateza kuryama amasaha 8 ku munsi, ubwonko bukajyamo bukaruhuka. Rero iyo mu isanzwe umuntu afite umwitwarariko w'igikorwa ateza gutunganya, ubwonko bwe bumeze neza mu isanzwe yategerezwa kucyibuka. Mugabo rero nababwiye yuko ashobora kugira ibyo bita anxiety cyangwa ubwoba bwinshi ugasanga aribagiye. Ibyo ni bisanzwe cyane, birashobora gushikira umuntu wese ashobora kugira nka nk'ubwoba bw'ikibazo azokora ejo cyangwa hirya y'ejo, ugasanga agise nk'ubwoba bwinshi agasagira ibyo bita trouble panique, ugasanga rero aribagiye byinshi. Mugabo urumva wewe nashaka kwibagira ibintu byose by'imirimo yiwe ateza gukora, icyo gihe aribagira mugo bisanzwe cyane. Mugo kuruhuka biratuma umuntu ashobora kwibuka ibyo nobona yashyize ko umuzirikanye cyane mu buzima bwiwe. Hama ku byerekeye ibintu by'ishavu navyo nyene, ishavu iyo ribaye ryinshi nako ndabwira yuko bizana novuga inkabuzo ziza mu maraso, singe nozita mu Kirundi, zimaze kuza mu maraso ari nyinshi umuntu arahinduka. Amaze guhinduka rero nuba yuko ibyo akora byinshi ntaba novuga abikontrola mu Kirundi mbe gukontrola biravuga
kwihanga.
Urumva umuntu iyo ashavuye rwose nuba yuko hari ibintu byinshi ashobora gukora, ushobora kumubaza uti mbega ejo birya bintu wakoze urabyibuka, arakubwira ati byinshi ntabyo nibuka kubera nakubwiye yuko hari inkaburamubiri inkaburabwonko ziba zagiye mu maraso. Hanyuma umuntu agahinduka ko umuntu iyo ashavuye aba yahindutse akiri wa wundi. Nicyo gituma rero byinshi ashobora gukora ugasanga byinshi yarabikoze bimeze nabi imbere adashobora kwibuka. Icyo gihe ni ukuvuga ngo umubiri wa wahindutse nibwo bwa mu bisanzwe aba yagwaye mu isanzwe, kuko iyo utekanye hariho ibintu udashobora gukora bituma utazokwibuka n'ibyo wakoze, ugasubira kwicuza ngo mbega ibi nabikoze bigenze gute kubera ishavu ryinshi. Rero abari kubatwumviriza nubamenyesha yuko kugira ishavu birashika ku muntu uwo ari we wese gushavura. Mugabo mbega ishavu urifise uryakira gute, uryitwaramo gute, kuko hari ibintu ushaka kugira ugacuvuga ngo nabikoze kubera ishavu. Burya mu bisanzwe umuntu akora ibintu bibi kubera ishavuye nubwo yuko abagwaye ntabakomeye neza mu mutwe wiwe.
Kuri Samuel nawe
yego tuzi ko nashyiye kumwishyura,
yego ndibaza ko yego amwishyuye. Tujye kuri Samuel.
Hari ibindi bibazo bibiri yambaye ati ntandukanye inkehabwenge inkehabwenge n'umuntu no kwibagira mu bisanzwe tugitangura nababwiye yuko inkehabwenge mu bisanzwe hariho ibintu idashika ko mu buzima kubera ubwonko ukuntu bwubatse. Inkehabwenge ni ukuvuga ngo abahinga berekana yuko hari umuntu ashobora kwiga agashyira nko mu mwaka wa kabiri, undi akagiza nko mu wa gatatu, ubundi ntashe kurenga mu wa gatandatu. Bijyanye n'abahinga bagiye baramwigisha ukuntu yakira ibintu, rero ibyo yize agashobora kwakira ibyo arashobora kubyibuka. Mugabo aguma ari inkehabwenge kuko hariho ibikorwa byinshi atazoshobora gushikaho kubera umutwe wiwe ubwonko bwiwe ntibutunganijwe ukuntu bushobora kwakira ibintu byinshi bizotuma ashobora kwiteza imbere. Hanyuma mugabo rero iyo yuzeye ugwiba gw'indwara ya nyakuri nubwo yuko umuntu yari yaremwe neza nk'abandi bantu bose, hanyuma harashyira igihe mu buzima bwiwe arahura n'ibibazo nk'ibitsida niko ndababwira, cyane arafata ibiyayo mutwe byinshi ku rugero rwo hejuru, hanyuma cyane arahura n'ingorane zo mu buzima ugasanga yarakubiswe yarononekaye, ugasanga aciye avanamo ya ndwara yo kwibagira rero kudasanzwe. Sinzi ko uyu mutumire umuntu yabaze icyo kibazo ashoboye gutahura. Donc ukudasa kuri hagati y'umukehabwenge hamwe n'umuntu afite indwara ya yugwiba idongo kwibagira cyane.
Yavuze yasabye impanuro z'imfungurwa mu cyangwa ibitegwa umuntu yagerageza kurya nawe nyine.
Impanuro urumva bisanzwe jewe icyo kibazo nibaza ko yokwegera abantu bagize ibintu bya nutrition, ari abantu bize ibintu bijyanye no gufungura, abongira barashobora kumwishyura neza. Yeno ku nava nsanga namwishye ibyo ndafite amwabwishye.
Reka twakire na Louis. Louis uratwumva? Allo Louis.
Eh ndiko ndawumva.
Amahoro neza.
Yego na mahoro.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Yego na ko mbamaze ndamutsuma tumire. Jewe nashaka nyine kubaza kuko ibintu na kwibagira no bugati ahanini jewe biri kuri jewe. Fatiye nko ku bintu yadondaguye usanga byo tuma umuntu yibagira, ariko ndaraba nta kintu jewe muri byo cyoba cyarashikiye cyane mbona ikimenyetso cyoba kindiko muri ibyo. Rumva rero kenshi ndakunda kwibagira ibintu sirito by'ama evenema amadate n'ikintu cyarabaye fataheze nk'imyaka ishika itanu nkaguma mbona umengo haheze nk'umwaka. Ugasanga n'iyo date cyangwa umwaka ngize sishoboye nkunze kubyibagira rwose. Rumva rero nagomba numve nawe icyo nagomba numve icyo abivuga ko kuri iyo kayi wanje.
Ni ukuvuga ko ikibazo cyawe cyerekeye ukwibagira ibintu byabaye muri kahise kakure.
Yego hana kakure rwose kandi
nk'imyaka itanu. Reka umutumire yarakwishyura Louis.
Manuka.
Urakoze. Reka tubanze twakire na Inosa mbere yuko akwishura. Inosa uratwumva?
Reka ndabumva.
Kibazo cyangwa icyumviye?
Ikibazo cyanjye ni iki, tuvuga yuko hariho ikizame bakunda kwita ngo ngeteraga ubwenge kiba ari cyo ngo cyane kibyo kuriyo abantu benshi bivuga mbe yuko ngo ngo ntibibagiwe ena kwenda gato yuko umuntu akomye atifata ko yibetera cyane atibagiye.
Subiramo
uko bahariho
eno sansubiramo uti
hariho kizame bya kwasmane na antaki
amacyayi ibyaye
kizame
inki
bavuga ngo ibikiri bwo yuko ngo ngo ntibibagira cyo bari cyo cyane sibyo bakunde atihe umuco kuko abantu barazigura ari benshi ngiye kwita ku kibazo ari cyo.
Murakoze Inosa. Mushinga nahengeje Imana duhereye ku kibazo cya Louis.
Tubanze duhere ku kibazo cya Louis. Urumva Louis aravuga yuko afise ikibazo cyo gukunda kwibagira cyane cyane nk'ibintu by'ama evenema yagiye arashyika muri kahise, ugasanga nk'amatariki amwamwe ntayibuka. Afite urumva novuga nti nashaka abanze yumve yuko ikintu mu isanzwe kugira ngo ucibuke iyo yo atangwara yukwibagira ufise urumva. Kugira ucibuke mu isanzwe nuko uba waragishyize ko novuga umwitwarariko bimwe bita importance mu gifaransa. Ikintu iyo ugishyize ko nk'itariki ugishyize ko umwitwarariko, reka ndamwe nk'akarorero, iyo umuntu mu isanzwe azi nk'itariki yavukiye ko mu isanzwe iyo tariki iba iri mu mutwe ntashobora kuyibagira. Mugabo iyo yamaze kugwara ni ukuvuga ngo iyo tariki yavukiye ko amaze kugira mwe navuga bya disosiyasiyo iyo tariki ntashobora kuyibuka. Cyanke umuntu inimero ya telefone yiwe, inimero ya telefone yiwe mu isanzwe yategezwa kuba ayifise mu mutwe. Mugabo iyo yamaze kugira ya ngwara y'ukwibagira nabavuga ndasubira kwibuka n'ikintu na kimwe. Hama rero kuri avuga yuko afise ibibazo byo kwibagira cyane cyane nk'ibintu byagiye birashyika mu buzima bwiwe, ni ukuvuga ngo mbega uruhara yabihaye mu bugingo bwiwe ni uruhe. Nimba icyo bintu ata importance yabihaye cyangwa agaciro kanini yabihambaye kubyibagira nibisanze zuguvuga ngo aragwaye twese biradushikira ari amatariki menshi tutacibuka niyo myaka iheze kubera ataruhara runini atakamaru kanini ya tubona novuga twahaye ayo matariki ugasanga byagiye ntibikiri mu mutwe mugabo rero iyo ari ibintu ushyira ko uruhara runini ya ushyira ko mu isanzwe agaciro kanini mu isanzwe ntubyibagira biguha bigaruka icyo gihe rero uba ukomeye novuga ntiruwi rero nibaza nti nukubanza karaba ati mbega ayo matariki yibagira cyangwa ibyo binakunda kwibagira mbega yabihaye agaciro kahe atabihaye agaciro kanini kubyibagira n'ibisanzwe akaba ari ibintu byari bifise agaciro kanini cyangwa akamaro kanini mu buzima bwiwe akabona ntibikigaruka mu mutwe nukubanza karaba ati mbega habaye iki ko niho dushya dutangira kwinjira mu buzima bw'umuntu tukaraba ubuzima yagiye araba mu ngeri bumeze hanyuma tugasesangura tukabona tuti bo iki kintu cyaba cyaturutse kuri ibi n'ibi ariko nashoboye kumwishura Rui
ego
hanyuma kuri uyu muntu nawe ariko avuga ibintu byo gufungura ndavuze sezame mbega
ndakeka ari tezane ibintu bagura mu mamangazini ibyaye ndakeka
ego urumva jewe mvuga hari ibyo bita mu gifaransa bita ama psychostimira rero nimwe nababwira hamwe ibyo bita biragoye no kuvuga mu kirundi ni ibintu bifata bijya ku bwonko bikabukabura icyo gihe iyo novuga nti ari muri bwa bwoko navuga bw'intuze bwa bw'urumogi nk'akarorero cyangwa bwa heroyine cyangwa bwa kokayine icyo gihe urabifata ukiri kurabifata mu isanzwe wumva bizana efe eforizant hamwe wumva uraryohewe umuntu ukumva araryohewe ariko arabifata mugabo novuga yuko bica bituma inyuma y'iminota itanu cumi umuntu aba yamaze kwibagira nubwo yuko ubwonko bwiwe aba ariko arabwonona navuga rero kuri aya maproduit yose bagura mu ntuze mafarumasi ni ukubanza bakabaza mbega abantu babidandaza bifise ingaruka iyihe jye ibyo bintu ntabyo nzi ko ntabyo ndaje kugura ibyo maze kubona nk'aba bajene bafashe usanga bifise ingaruka mbi cyane ku buzima bwabo ugasanga mbere nta kintu na kimwe bagiha agaciro cy'ugutunganya ubuzima bwabo ugasanga bibagira ibintu byose kandi wibagira ibintu byose urumva ntushobora kwiteza imbere mu maproje yawe yego
urakoze reka twakire masudi uratwumva masudi
alo
wi masudi uratwumva
ndakumva
amajambo make kibazo cyangwa icyumviye
amajambo make je ndakuze ndase nk'imyaka 55 ndawuje kuva navuka sindanywa inzoga ariko hari ikibazo mpora mbona kubera mugabo ndi umudiyabetike ujye mwanya muri ko muraganira muri uyu mwanya ukwibagira kwa vuba pana kwa kera uza kera byose tutabyibuka mugabo muri uyu mwanya arye dushobora kuba tuba turaganira n'umuntu nkaca ndamubaza nti mbebya haciyemo nk'ikintu ati mbebye twari turi ko turaganira iki ibyo biba binshikira
voila urakoze masudi
mugabo nibaza ko bikirwa na diyabete
birashoboka reka turabaza umuhinga agerageza kudufasha reka tubanze twakire na Patrick uratwumva
rego ndabona
duga ku ijambo
pardon
duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro kibazo cyo kwibagira
agira ndaze uwo mukenyere ariho nk'abanyeshuri
benshi turakumva duzijwi
niyo turasanga ari ibyo ariko umuntu arabinonorize kabisa muga atsinze ikibazo ugasanga arabuze icyo yandika kandi uwo paraveri yabifata ubona ko ari indwara iba ari iyo ndwara yo kuzagirwa iba yamufashe cyane ikindi kigira kazi ari abantu bakoze bayazi ugasanga arabyatsi hageze igihe cyo kwabira izo cy'amabanga y'abubatsi ugasanga icyo gihe arasibagiye aramaze nk'isomene akagize ayo mabanga nawe umushyira muri abo bantu bafite iyo ndwara yo kwibagirwa
akibagira kubikora cyangwa ukuntu babikora
turangura ayo mabanga ugasanga biramuvuyemo
kutabishaka cyangwa kubyibagira kubikora
kutabikora
urakoze Patrick Mushingarangije Imana duhere kuri Masude yaravuze ko ari umuhumura afite nk'imyaka 55 irenga yibagira ibintu bya vuba iyo ari karaganira n'umuntu byo babiva kuri diabete canke ico kibazo kicifashe gute
kukwibagira kwiwe nibaza yuko ari igisanzwe cyane kubera mu bisanzwe iyo umuntu uri kuraganira n'uwundi araho bishora gushika ugasanga mu mutwe hakemo ivyiyumviro vyinshi muri uwo mwanya nyene ugasanga rero icyo mwari ko muravugana uracyibagiye ivyo o birasanzwe ko bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese nta kibwa vraiment ndabona kiri hagati ya isano riri hagati ya diabete na amnesie nasomye ibitabo bitari bike na isano nabonye riri hagati ya diabete no kwibagira sauf que mugabo birashobora gushika kuko mu bisanzwe diabete hariho ibihimba byinshi by'umubiri yonona umuntu yazobananya asesangura arabe yuko hari novuga ini donc isano riri hagati yo kwibagira a court terme novuga ko kwibagira kwa hafi novuga byaba bifitaniye ariko ubu nibaza yuko nta nyishu vraiment itomo ishobora kumuhereza kimwe gusa umaze kuronka imyaka 55 urumva yuko ubu utangwe uri kurasa n'uri kararakura hama rero amaserire yose bisanzwe arakura hanyuma agasaza uko twari twibuka ibintu kera nuko tubyibuka ukuntu tungana urumva bivara n'imyaka yavise intererano cyane mu byerekeye ukwibagira turaza kubibona kuri ya ngwara nababyeyi yitwa Alzheimer mu bisanzwe ni ingwara yo kwibagira ifata umuntu ku myaka iri hejuru yamaze gukura kandi abahinga baravuga yuko nko abantu guhera ko ku myaka 48 50 kuduga iyo ngwara ishobora kugufata bimva zo precoce hanyuma
tuvuze kuri iyo ngwara ya Alzheimer kuba ariko baratwumva imyaka 48 iduga yo umuntu arashobora kuyibana nayo canke no kwibagira kwa cane nkuko abivuze uri kuraganira n'umuntu
bigenda urumva Alzheimer mu bisanzwe igenda iraza bukebuke hanyuma yamaze gufata cane cyari kagufata Alzheimer dushobora kwitunga wewe uteza ku ushobora utegeza kubana n'ubundi muntu agukorera ibintu byose benshi bose Alzheimer barashobora kwibagira nuko bafunguye ntibashobora kumenya ngo bari ngaha ugasanga nta programme bashobora gufata ni ukuvuga yuko ikintu cyose uzokora uzogikora ari uko uri asiste mu bihugu byateye imbere hoho bihugu byateye imbere hari ibyo babandika by'amabrasere elektronike cyangwa bakaba nk'ibintu by'amatelefoni cyangwa by'amasaha bizobibutsa kugira gukore akitivite kugira gukore nk'igikorwa cyo kujya gufungura nk'akarorero babanza kuvuza nk'ikengeri kugira ate yumva ko hageze icyo kintu umva ni yindi forme dedikasi umuntu ashajamo
ariko biba byageze ku rwego rwa kure kumbure imyaka nk'ingahe
ego iba ari ingwara kabisa umuntu aba yageze ku rwego rwa kure
aba yimaranye nk'imyaka ingahe kugera bigere ku rwego rwego
urumva Alzheimer bisanzwe iza progressivement iza bukebuke iza bukebuke ugasanga nk'umuntu aratanguriza aragire arerekana nk'ibimenyetso bimwe byo kwibagira utuntu hanyuma uko imyaka ugenda ubwenge bukagenda burayama mpaka aho ubwenge buzodogera ku gihe kirekire cy'ubuzima bwiwe ariko
arabakoze Patrick nawe arabajije kucerekeye abanyeshuri biga akaboroka akaboroka ibintu byinshi kandi akumva ko yabiburotse ariko hageze gufata ikibazo akabyibagira byose bigenda gute
yego okay ku byerekeye ibi bintu by'abanyeshuri bashobora kuba bafashe ibintu mu mutwe ugasanga bashyize ku rupapuro ntibanditse na kimwe aho mu bisanzwe twokwiha ibibazo bibiri ikibazo cya mbere mbega ibintu yafashe ku mutwe arabyumva arazi icyo yafashe ku mutwe kuko urashobora kuvuga ngo wafashe ibintu ku mutwe ukabifata utatahuye icyo bashatse kuvuga muri icyo gihe bakubagije ntuzoshobora kwishyura ibyo n'ibisanzwe hanyuma ikindi kibazo ushobora kwibaza mbega ikibazo bamuhaye yacakiriye gute nababwiye yuko hashobora gushika igihe ugasanga umunyeshuri ashyitse imbere y'ikibazo kubera ubwoba kubera ubwo gutinya ikibazo ugasanga ibintu byose byari mu mutwe bike bigenda ibyo birashobora gushika iyo bivana n'ingene umubiri w'umuntu wubatse hari abantu benshi usanga ikibazo kibatera ubwoba cyane bamwe mbere ugasanga no kwiyonona bariyononye birashobora gushika kubera ipanike umuntu ashobora gucagira imbere y'ikibazo nukuraba mbega uwo mwana ameze gute yubatse gute hanyuma arategurwa imbere y'uko ajya gukora ikibazo ibyo byose ni kubiraba umuntu akaraba yuko ibyo yiga aba yabitahuye kuko umuntu ashobora gushyira ku mutwe ibintu atatahuye hanyuma ashyira imbere y'ikibazo ntashobora kubyishyura ko nabyo aba yatahuye hanyuma n'igihe rero umuntu ashobora kugira ipanike akagira ubwoba cyane imbere y'ikibazo ugasanga byose biragiye
gupanika tubibutsa abatwumva gupanika ni kugira ubwoba tugerageje gusigurira abatwumva ijambo umuhinga abandanya akoresha gupanika ni kugira ubwoba bwa cyane murakoze cyane
ego murakoze cyane
ubwoba burengeje Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ibibazo byerekeye amagara y'abantu turi kumwe n'umuhinga yanonosoye bijanye n'inyifato z'abantu indwara zo mu bwonko ni Pierre Claver Njejimana akorera kuri SNPK mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura tuko turakira n'abanywanyi bi Radio Ijwi rya Amerika bafite ibibazo n'ivyiyumviro reka tubandanye twakire Fabrice ariko murantunga tubanze duheze ikibazo cha Patrick hari ikibazo yari yavuze cerekeye abashobora kwibagira kurangura amabanga yabubatse ibyo birashika
ego Patrick ufite ikibazo akibanije misanzwe kugira ngo umuntu ashobore kurangura amabanga yabubatse nuko abafise uwo bayangurana nkubuga umufasha wiwe cyangwa uwo bakundana hanyuma rero iyo hashitse igihe ntabagishobora kurangura amabanga yabubakanye nibaza yuko cyane abashobora kuba afite indwara novuga indwara ashobora kujya kwiganira b'abahinga bizi ibintu bya ginekoloji akivuza kugira ngo barabe yuko
ibyo mu bihinga by'irondoka ibibazo bijyanye n'ibihimba by'irondoka
ego akagashikira abaganga barahari b'abahinga hama akivuza mugabo rero nimba hariho n'abandi rero bashobora kwibagira kurangura ayo mabanga kubera inzoga nyinshi nari babwiye ubwa mbere ugasanga ni umuntu yiyamira mu kabare hama yataha muhira ibyo aba yabyibagiye nyene hanyuma bugaca akagenda ku kazi urumva agacyama muri ibyo nicyo gituma
ndwigahera nk'uko yabivuze
ibiyayura mutwe inzoga nyinshi zirafite uruhara runini iyo mu itunganya ry'amabanga yabubatse urumva nukuraba mbega uyu muntu ageze ku rwego rw'ugwahe rwo gufata inzoga mu buzima bwiwe ibyo byose birashobora kuba intambamizi zituma umuntu yibagira kurangura ibikorwa yari ategereza kurangura
murakoze cyane reka twakire na Fabrice uratwumva
yego ndamwumva
nduga ku ijambo uduze ijwi gato
yego je nandira n'iki kibazo besanzwe n'umunyeshuri hari gihe ushobora kwiga ukiga ukaboroka nyine hajya waborotse nyine ugushyira imbere y'ikibazo hama cya kintu wari waborotse kiragenda kigenda gisubire kugaruka iyo yoba ari indwara byo bayita kukibyohezwa n'iyi
yasiguye ibitari bike kuri icyo kibazo Patrick Fabrice
ikindi kibazo nari mfite nacyo hariho nk'umugenzi wanjye dusanzwe tubana nyine nk'umubanyi asanzwe afite ingorane yo kubagira nyine umubwiye ikintu haheze nka 30 minute ntasubira kukibuka aba yamaze kukibaza ibyo nabyo bita kuko ibyoherezwa nyine
urakoze Fabrice reka twakire na Justine Justin urantunga Justin uratwumva Justin
yego ndabumva
duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
ikibazo nari mfite nagira mbaze kuba kwibagira biba bitera ingorane
ni biratera ingorane nyine niba ushobora kwibagira ikintu wari ukeneye ndumva bitera ingorane
hari ikintu none cyobivura nko mu kizemu byari bikunda gushyikira ke
turabaza umuhinga urakoze cyane Justin reka mushinga na Njejimana kibazo cha Fabrice cerekeye umugenzi wiwe yibagira ibintu nyuma y'iminota 30
ego afite uyu mugenzi Fabrice uri kwa niba Fabrice
yavuye ku murongo
allo yavuye ku murongo ofe urumva nako ndavuga yuko dusubiye inyuma gatoyi kuri iki kibazo kibavuze ati arashobora kuba yize yashyika imbere y'ikibazo bikanga aho nagerageje gutanga umuco icyo biva ko kuri uyu muntu nawe umubwiye ikintu nk'inyuma y'iminota 30 aba yakibagiye nukura mbega icyo kintu wamubwiye inyuma imbere y'iyo minota 30 mbega yagihaye uruhara uruhe yagihaye agaciro akahe mu bisanzwe iyo ikintu ugihaye agaciro kanini ukaba atabibazo ufise bijyanye na ya ndwara y'ubwibana bavuga nukuvuga yuko icyo kintu ntigishobora kugenda hanyuma rero hariho abantu bavuga usanga iyo muri ko muraganira umenga muri kumwe mugabo ashaka ko muri ko muganira n'umuntu ukabona yuko muri kumwe ngaho mu maso mubona mugabo ubwongo bwiwe burahandi icyo gihe rero ibintu byose uzomubwira nta kimanza biba byarose mu bwongo bwe ngo ubwongo bubyakira amabubiriki nicyo gituma rero n'ukubaza umuntu akaraba ati uyu muntu mbega ibintu namubwiye yabyakiriye mu matwi yabishyize mu bwongo bwiwe hakaba n'abandi bantu rero ashobora kukwereka yuko ariko arumviriza iri kuramubwira mugabo atabyo ariko arumviriza kubera nk'amatwi yiwe yuba atumva neza hanyuma ugasanga ugiye kubimubaza urumva ntashobora kubikura ko ntaba yabibitse mu bwonko muri icyo gihe ni ukuvuga yuko arashobora kuba afite indwara cyangwa nawe ashobora kuba ata kibanza yabihaye ugasanga ntakibyibuka njye nibaza ko ari ibintu nk'ibyo Fabrice icyo ushobora kumubwira ni ukubaza umuntu akaraba mbega ikibanza aha iyo ntuze iryo jambo umuhaye ni ikihe hanyuma bibaye ngombwa umuntu akamuba hafi hanyuma akabaza agahinyuza yuko ikintu yamubwiye yacumvise
igihambaye nk'icyo uvuze hari igihambaye uvuze cerekeye ukuba umuntu ashobora kuba agwaye amatwi nabyo nyine nk'uko bivuze birumvikana ko byoba intambanyi ikibazo cya Justin cerekeye icyo umuntu yokora
urumva kuri Justin nibaza yuko yumvise yuko indwara yo kwibagira ari indwara ikomeye cyane kubera ishobora gutuma umuntu adashobora gutera imbere mu migambi yiwe bijyanye n'uko ata kintu ashobora gushyira ko navuga importance gushyira ko umwitwarariko ikintu cya mbere umuntu yokora nadondaguye ibintu byinshi bishobora gutera iyo ndwara ni uko yogerageza akabyirinda ni ukuvuga nk'izi ngorane zo kwibagira zivuye ku bintu umuntu aba yarafashe urumva nk'izo umuntu ashobora kuzirinda ingorane umuntu adashobora kwirinda ni nk'ay'amasanganya umuntu ashobora kugira isanganya akagira agakomereka mu bwonko urumva icyo gihe ishobora yabiteye hanyuma uwamaze kurwara nawe nababwiye yuko ateza kurondera akantu kazoza karamwibutsa kuko mu bisanzwe abandi barandika imigambi bakora ku munsi bakagira urutonde rw'ibikorwa bateza kurangura ku munsi bazi ko bamaze kugira iyo ndwara bateza kwandika ku rutonde ibintu bateza kurangura hama byanditse bakabishyira ahantu baguma babona ngo mu biro ahantu uguma ubona nka agenda iteza kuba yifitse kama mu ntoki hama ukaba warayanditsemo imigambi zo urangura uno munsi kuwa gatatu hanyuma ni mu migambi zo urangura ku munsi wa kane icyo utashe kurangura ugashobora kwishyira kwa kamenyetso kugira ngo ugitegure ku munsi uzokurikira aho uba uri ko uragerageza gusubira guha agaciro navuga itunganywa ry'imirimo yawe hanyuma bamaze kurwara batamaze kurwara nabo umva ni ukubyirinda bitarabashyikira
ikintu gihambaye cyane uvuze cerekeye kushira urutonde rw'ibintu ukeneye gukora kuko umuntu uwo ari we wese kugira ngo nk'uko babivuze apanga ubuzima bwiwe neza ategereza kugira urutonde rw'ibyo akeneye kurangura kugira ngo ashobore gutera intambwe n'ibisanzwe birumvikana kandi ndakeka Juste yabishobora kumufasha reka twakire na Felix uratwumva
ndabumva cyane
ikibazo cyangwa icyumviro
ni ikibazo kandi gisa n'ikwa ni nk'icyiyumviro nashaka mbaze kuri icyo kintu cyo kwibagira nashaka kubaza icyo biva ko njyewe aho ufite nk'ibyambaye ko nkiri umunyeshuri niga mu mashuri matoya nari mfite ubwenge kandi nagiye ubwanjye naribona ko mfite ubwenge mwarimu yaratwandikira ibintu ku rubaho ndabisomye naho hacu kwezi byaguma ndabibona mu mutima nga nyene nifatiri mu mutwe mugabe ico gihe birashika ngo aramalaria maze gukora malaria ndasinzikara cyane maze gusinzikara umwaka uratakara maze gutakara ngarutse mu mwaka kuri kirangaruka atabwenge ngira yera mu ishure simbona iyo bijya sinsubira kubyira ubwenge kuko narindi bya mbere kugeza aho bimviramo ni gutuma ugeba amashure nashaka kubaza uwo muhinga mufise atubwira icyo biva koko izo ndwara kenzi zishobora gutuma ubwenge bugenda wahora ufite ubwenge ibintu ubibona neza hanyuma gusubira kubibona ariko kabazo nari mfise
mushinga na njeje imana duga ku ijambo ikibazo cya Felix byamushikiye yo byagenze gute
Felix urumva ariko aratwumviriza namenye yuko ubwa mbere umuntu akiri mutoya cyane umwana akiri muto no vuga abaje abana bakija ku ishure y'intango ubwonko bwabo babufise no vuga babukomeye cyane ko babwakira ibintu byinshi cyane kuko ni ubwonko babukimeze neza ntiba burononekara nta bintu byinshi babura no vuga ni urupapuro rwera rwakira ibintu byose atangorane bubihuye nabwo hanyuma rero iyo umwana mwisanzwe agwaye agashyirwa n'indwara nk'imalaria ikamusinzikaza rwose ni ukuvuga ngo umwana ntashobora kuguma amezi uko yari ameze kera kuko iyo yasinzikajwe n'indwara iyo ariyo yose si malaria gusa hari ziza mugiga indwara iyo ariyo yose isinzikaza umwana ituma ukuntu yari karakura iyo umuntu ari karakura mwisanzwe akura ibihimba byose ama ubwonko nabwo mu bisanzwe buguma bukura arabahinga bavuga yuko ubwonko buheza gupanuka gukura donc ku myaka 25 urumva icyo gihe rero iyo yagwaye ni kuvuga ngo ubwonko bwiwe nabwo nyine buba bugwaye mu bisanzwe ni ukuvuga ngo kwa kunde ahora yakira ibintu neza akomeye yafunguye neza ubwonko bumeze neza ni kuvuga yuko birahinduka kubera urumva yarasinzikajwe na malaria cyane hama ni ukuvuga yuko ubwonko nabwo nyine ntibwasigaye nyuma mu gusinzikara ari nacyo gituma usanga n'ubwenge butera bupfunguka kubera iyo ndwara yagwaye akiri umwana urumva nta kintu gitangaje na kimwe kumva yagiye aragabanura ntuze ukuntu yakira ibintu kera ataragwara no kumva ingene zaciye bimugenda yamaze kugwara birumvikana cyane yuko ari bisanzwe rwose yego
urakoze cyane ku byerekeye indwara canke imiti abantu bafata bamwe bavuze diabete aravuze malaria uretse n'izo ndwara zishobora kumbure kugira intambamyi canke ingaruka mbi ku buzima imiti yoyo bafata nayo nyene ntiyoba iri mu rugero canke rw'ibiyayurabwenge ku buryo ko
urumva imiti nayo nyene nka twebwe dukora muri bino bitaro bivura abantu bafite ingorane zo mu mutwe hariho imiti novuga nayo nyene ishobora kugira ingaruka mbi iyo miti mvuga ni uko twebwe urumva ikoreshwa baraze igihe ishobora kugirira ingaruka mbi mbega ni kuva ryari hariho imiti rero yifashe igihe kirekire bazibumva nayo nyene ishobora kuzana novuga independance
kuyiguma uyikenera uyishaka
kuguma uyishaka ukaguma uyishaka utabubonye ni ukuvuga yuko ubuzima ntibushoboke nicyo gituma iyo bari barayitanga rero bayitanga ku rugero idashobora gushyiza kuri urwo rwego kuko uzoca uyigira ubuzima hanyuma mugabo iyo kuko urumve umuti urakiza ikintu mbwo urashobora kwica n'ikindi nk'iyi miti dukoresha nk'ibyo bita amabenzodiazepine sinigere mu gihe bino bivuga ni imiti isanzwe uyikoresheje iremewe mu mafarumasi
ni imiti ivura iki ngamushingana
bon ni imiti mu isanzwe ivura nk'izi ndwara z'akabonge nk'izi ndwara zo kudasinzira umuntu agusanga yarabuze agatiro ateza kubanza gufata agati kubanza kugira ngo ashobore gutora agatiro bizoshika ngo iyo umubiri wamenyereye uwo muti cyane bizoshyika nta gati zopfa usuye kuronka udafashe uwo muti byumvikana yuko rero abaganga barabizi baraguhikiringo ufate uwo muti kandi utazokirenza kugira ngo barinde izo ngorane zishobora gushyikira mugabo urumva no kwibagira bishobora kujamo
urakoze cyane reka twakire Jean Paul uratwumva Allô Jean Paul.
Ndabumva mwiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe Jean Paul.
Ego nagira mbaze uwo muganga.
Mhm.
Bega nkiyo umwana gwaye ari nko ku myaka 2-3. Mhm. Biramushobora gutuma ni amaze gukira ne gukira gakura bizomutuma indwara y'ugwiba. Ikindi kibazo cya kabiri. Ufate nk'umunyeshuri arashobora kugenda mu ishuri bakandika kesiyo ya mbere ya kabiri ya gatatu akabona ko ayishoboye ariko agere kwandika agaheza agacusanga hari izo yibagiye mbega indwara yo kwibagira barashobora kuyivuza kibazo ni icyo.
Urakoze Jean Paul mushinga njeje Imana kabazo ka Jean Paul
koze cyane ego umusore na Jean Paul arabaje ati umwana yagwaye ari ku myaka 2-3 mbega arashobora kuzogira indwara y'ugwiba gisa n'ikibazo bari baje kumbaza mubizaze iyo umwana yagwaye akiri muto cyane n'ibintu birebire cyane kubera umwana muisanzwe w'imyaka 2 kuduga imyaka 3 ni wa mwana abafise ubwongo muisanzwe akiri ibintu byose hanyuma n'ururimi rwiwe ntibaru amajambo yose y'ururimi avukamwo ntaba arayakira yose nubwo aguma yiga aguma bika nico gituma rero iyo akiyagwara nubwo yuko arasubira inyuma nyene mu bintu byose nubwo yuko nababwiye tubitambwa ariko kugira ngo umuntu yibuke ikintu nuko aba yarashakiriye nuko umutwe wiwe nubwo ubwongo bwiwe bwa bwaracakiriye hanyuma bwaracakiriye rero nkuvuga ngo gica kigenda ahantu mu bwongo gica kiguma ngaho hama rero iyo umwana cye agwara muri iyo muri ibiringo bya mbere by'ubuzima bwiwe ibiringo n'ibiringo bikomeye cyane muri mu kwakira ibintu bimwe ibintu bijyanye n'ubuzima byaye n'ururimi byaye no kwiga byaye n'ibyo wumva n'ibyo ukora ibintu byose rero iyo umwana agwaye akiri muto birashobora kuzotuma agira ingorane z'ugwiba kubera haba habaye novuga ubumuga umuntu akiri muto ubwoko bwiwe ugasanga ntibashoboye gukura neza uko byateza kugenda kubera indwara yagiye aragira ugasanga muri kazaza kiwe aragize nk'ibibazo bijyanye no kwibagira cyangwa bijyanye n'amashuri hanyuma ugasanga mugabo bivana n'urugero n'ubwo urugero iyo ngwara yashitseko kuko arashobora kugwara kivuza n'ingoga ata probleme ubwo y'imyaka 2-3-4 urumva ubwonko burashobora kononekara hanyuma kuri iki kibazo kigira kabiri cerekeye ati umunyeshuri ashobora kugenda mu ishure ibintu byose asa n'uwabyize yabyumvise ati ikibazo cya mbere akishyura cya kabiri akishyura cya gatatu akishyura atakasanga harimo izo yibagiye ibyo ni bisanzwe cyane umunyeshuri yari kariga hariho byinshi yashyira ku mutwe bikinjira neza cyane n'ibindi biba byagiye buke buke hano kubyibagira n'ibintu bisanzwe cyane ashaka kubyibagira mugabo urumva novuga nti igikuru aba yakishyuye ibyo rero birasanzwe rwose birasanzwe rwose icyo nsaba umunyeshuri ndamusaba gusubira agasubiramo agasubira agasoma ibyo bintu akabisubira akabisoma kandi kugira ngo bibandanye novuga abishimangira mu bwongo bwiwe kugira ngo ashobore kuzobyishyura neza atakibazo ahuye nacyo. Ego
murakoze cyane. Reka twakire Claude. Claude uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Duga ku ijambo.
Mbo je nari nkise akabazo kuri icyo uwo mutumire ariko arashikiriza. Musanzwe nta mperereye ndakunze kubibona ku bana bashika kuri babiri. Ngorane nindi ko ndaraba kira nk'umuti umuntu agiye kuri farumasi yo kashobora kuronka cyabure bakawurondera dufate nk'andi hantu bashobora kuvuga yuko bashobora kuronera muri bijya miti kam.
Ego ego turakumva.
Ego mbo ahandi naho iyo bishitse umwana yagiye ku ishuri afite iyo ngorane mbega kugira ngo ubone ko yakize yafashe uwo muti ubimenya gute uba wabigenzeje gute icyo ni cyo cyiyumviro nari mfite kugira ngo numve icyo
urakoze cyane Claude. Reka twakire na Benjamin.
Ego.
Benjamin, wiriwe neza.
Nagize mire. Nagize mire we.
Mahoro.
Ndamukirize umutumire.
Arakumva.
Icyambere nagira manje shime kubona mwatumiriye ko umutumire kugira ngo dusobanurire iyo ngorane ijyanye no kwibagira. Rewe ikibazo nari mfise. Ndi umugabo nkaba nubatse kandi umudamu wanjye iyo ngorane arayifise. Kesi niyo ndamutumye ahantu aragenda mugabo ashitse aho hantu aca yibagira ibyo namutumye bigatuma atagaruka adakoze ibyo namutumye cyanke nk'iyo ndamutumye gusumba nkamuha amafaranga arashobora kugenda mugabo ashitseyo agaca yibagira ibyo namutumye rero byarigeze gushaka gutera ingorane biranashaka gutuma tunasambura ariko naragerageje kumwegera buke buke ndamubaza igituma afise iyo ngorane yo kwibagira. Jewe insiguro yampaye yambwiye yuko akiri inkumi yigeze kugwara aragwara cyane araremba mbere no kujya muri koma ngo arajya muri koma mbaze izo nsiguro yampaye ambwiye ati rero jewe maze kujya muri koma nagiye kuva muri koma ndi mbona ndi mu bitaro kandi ndimo serumu kandi kuva ubwo maze gutora ubwenge kugerana n'ubu naciye mvayo mfise iyo ngorane yo kwibagira. Hama rero cyabati ko bigenze ko ntacyo reka ndabimurekere na cyane cyane je mu gihe mbona umenga sinzi yuko nohavura ndonka uwo muti kugira ndamuhe kugira ngo iyo ngorane ijyanye no kwibagira kugira ko byohera. Hama ikindi kibazo nashaka mumbarize umutumire ko ngo ko numva ngo yuko ngo iyo ubyisombe kesi nazo nyine ngo biratera yuko ushobora ngo kwibagira nibyo ikindi kibazo ngo iyo ujya ubugari bw'imyumbati kesi nabwo nyine ngo buratuma ngo ugire iyo ngorane yo kwibagira byo bari ibyo mugo wakuru urashaka gusambaza umutumire yuko uwo muti yuko ushobora kuboneka hanyuma atambya n'ingene witwa kugira nze kuwonderera uwo mudamu. Murakoze cyane.
Murakoze Benjamin gusobanura iki kibazo ufise. Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mushinga na injeje imana wakoze cyane gose ku byo wasobanuye muri kino kiganiro. Duheraheze ku bibazo bya Claude na Benjamin. Claude ati iyo uvuye umwana yaba yaragwaye kugira ngo ubone yuko yakize neza na neza ubimenya gute yarafise kugira ubumenye ko yo bata icyo kibazo atagifise. Benjamin nayo murumvise ibibazo afise.
Yego. Murakoze cyane. Avere kuri Claude ariko abaza umuti, umuti bisanzwe sinzi umuti ashaka kuvuga wariwo bica cyashatse kuvuga abaje umuti. Mugo ndariko ndavuga nti twari tuvuga tuti nk'abana batoyi iyo bagize ibibazo cyane bakiri bato birashaka kugaruka kuzana ingaruka mbi ku kuntu ubwonko bwabo buzokura neza hama bagatunganya ibintu neza by'ubuzima bwabo. Umuti wa mbere rero novuga yuko umuti wa mbere nukumira mbega uyu muntu yagize ingorane afise igihe kingana iki ku myaka ingana iki. Hariho rero amashure novuga y'abahinga bashobora kuraba bakagira bakaraba agapima bati mbega ubwonko bw'uyu muntu ubwenge bwe bungana iki kugira ngo bamuhe igigwa bigenda birabukuza bukebuke birabuduza bukebuke ugasanga umwana mbere arasuye no gutora. Novuga iki urugezo rurerure ashobora kubandanya akora ibintu zeye akazi kiyo kwiga ntagira ikibazo. Nukuvuga ngo imiti mu isanzwe novuga ngo umuti wa mbere ni ukubanza umuntu akamenya mbega ni kiringo ikiye umuntu yagiriyemo ikibazo hanyuma umuntu akagikorera ko kugira ngo arabe icyo yakorewe umuntu cyotuma asubira kwiga neza ibintu ata kibazo ahuye nacyo.
Yego, ni ukuvuga ko turiko turagerageza gusozera
ngo paracetamol cyangwa izogingo zagende oya ndiko ndamubesha. Ni ukuvuga ngo uwo muntu afite ibyo bibazo arashobora kuzodushikira hanyuma akazana n'uwo mwana afite ibyo bibazo hanyuma tuhaganira nawe hanyuma tubigire hamwe icyo twakora kugira ngo uyu mwana ashobore gutera imbere. Inimero yanjye murashobora kuza kuyibahereza nta probleme.
Murashobora kuyitanga mu majambo muri make
cyane. Ni
79
79 amajana 79 amajana 196 amajana 390
Subiramo.
Mirongo ni chenda amajara mbili na chuna katana tu amajara tutu mirongo chenda aho umuna shaka kuzoza tukavugana tukarajua dushaka kumufasha.
Murakoze chane gose mushinga na he Pierre Claver Njejimana kubitaro vya Saint Peka Mukamenge. Mwakoze cyane kwitaba kino kiganiro mwasobanuye ibitari bike byafashije ndakeka abatari bake na gato. Mashimi turashimiye cyane n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Fatuma Kalalari Masia dufashije kwegeranya iki kiganiro, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye.